Afya Amani Grand Lac na makuru mushikirizwa ni shirahamwe mpuza makungu Internews rifadikanije na maradio mu karere k'ibiyaga binini. Afya Amani Grand Lac na kajyo ko kuyaga ibibazo bijanye na mahoro hamwe namagara meza mu karere k'ibiyaga binini. Afya Amani Grand Lac na maradio arenga 60 afadikanije ni shirahamwe Internews mu gushikiriza makuru mu ndimi zine arizo ikinyarwanda, ikirundi, igiswahili n'igifaransa. Mushobora kudukurikira kandi ku buhinga bwa none kuri Facebook, WhatsApp no kuri SoundCloud.
Ndabaramukije nshuti bakunzi mukurikirana ibiganiro vyacu, ndabahaye ikaze murano makuru avuga hanini bijanye n'amahoro hamwe n'ikiza cha COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Iyi ni nimero igira 31 yano makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. COVID-19 yaragabanije ingenzi cane cane mva makungu zigendera ikigo c'ingoma kiri muri komine Giheta aho turi mu ntara ya Gitega. Ingaruka bigira ngo nuko abacungera ico kibanza batakironka umushahara wo kumera y'ukwezi. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Nayo muri Uganda incanco za COVID-19 ngo zirashobora kuba nkeya ni mu gihe ico gihugu kigikeneye ngo incanco zirenga imiliyoni 7 zigenewe na cane cane abageze mu zabukuru. Mu karere ka Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakenyezi b'abadandaza barangura ibidandazwa vyabo mu Buganda bararajwe ishinga n'ababiba bakoresheje amayeri. Ni mu gihe abo bakenyezi badashobora kwishikira muri ico gihugu kubera ikiza ca corona, abo batuma ivyo bidandazwa ngo kenshi ntibabishikana. Muri ako karere nyene ano makuru arabashikana mu miryango y'abatwa, aho iyo miryango isaba ibikoresho bifasha mu kwikingira COVID-19. Nayo mu Rwanda igisenyi abajejwe intwaro barahumuriza ko ibikorwa byo gusuzuma impapuro ku mupaka icyo gihugu gihana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Goma atasano bifitaniye na COVID-19, ariko nyabuna ko ari ibikorwa vya misi yose. Ano makuru mbigira muyashikirizwe na jewe Isinebariko, inkuru imwimwe kwayo. Ikiza cha COVID-19 catumye ingenzi ziva hanze y'igihugu c'Uburundi zitakiza gutemberera ikigo c'abatimbo cyo mu Gishora muri komine Giheta intara ya Gitega. Imwe mu nkurikizi y'ivyo akaba ari uko haca habura amafaranga yo guhemba abakozi bakora muri ico kigo. Charles Makoto.
Umudiho n'intambo y'ingoma z'u Burundi zirahurumbirwa n'ingenzi zimaze kugendera igihugu. Mu Burundi ingoma ni kimenyetso cy'intwaro na karanga. Ku mutumba Masasu wo muri komine Giheta ni mu ntara ya Gitega niho hari kirimba cy'umwami cyo mu Gishora kizwi nk'ikirimba cy'ingoma, ikibanza gihora gihurumbirwa na ba mukerarugendo. Kino gihe abakigendera ngo bakaba ari bake mu gihe ku isi havuga ikiza cya COVID-19 ibintu ngo ntibyifashe neza nkuko bivugwa na Oscar Nshimirimana arongoye abatimbo bo muri ico kirimba.
Iyi ngwara itaraza n'ukuri haraza ingenzi nyinshi cyane, ariko kuva aho ingwara itereye hari icaciye gihinduka. Uyu munsi izo ngenzi ntizishobora kuza, indwi irahera bataje, indwi zibiri zirahera bataje, n'abaza n'abasanzwe ari abenegihugu bo mu Burundi nyene.
Kuri habakozi bico kirimba ngo si cyoroshe nk'uko Oscar Nshimirimana abandanya abivuga, agasaba abajeje nkino n'imico kama kugira ico bakoze kugira ngo ico kirimba kibandanye cyifashe.
Durafise ikibazo cyo kuronka gashiruka bute ko muzamu w'ijoro n'ubu murango ugacusa ngaciye nk'amezi 6-7 turi yaranja tukayarondera mu byo dukora, hanyuma tugaheza tugahemba abo bazamu. Dukuvuga ni kibazo gikomeye cyane. Turasaba yuko aha hantu mu Gishora hoshigikirwa n'abene igihugu. Tuzatura saba ko barongoye ibijanye n'inkino n'imico kama kugira ngo aha hantu hagume hashigikirwa.
Mishere nini nazo ni musitanteri wa komine Giheta ashikiriza ko komine itaratunganya gutoza amatagisi ku ngenzi zigana ico kibanza c'iratiro, ariko ko agahombo ku bavuzi b'ingoma ari agahombo kuri komine n'igihugu cyose. Naho biruko igikorwa coco co kwigisha umurisho ugwaruka no kwimenyereza birabandanya.
tuve mu Burundi dukubitire muri Uganda aho incanjo za COVID-19 zishobora kuba nkeya muri ico gihugu nkuko bimenyeshwa n'abajejwe amagara y'abantu ngo mu bibanza bimwe bimwe bitangirwamo incanjo ayo makuru aremezwa ni mu gihe cy'indwi zibiri gusa mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ateye akama abantu barenze imyaka 50 kuja kwiteza ugo rucanjo rwa COVID-19 ido nido na Fidel Busimwa agasubigwamo na Evariste Ndikobanyanga
ku bitaro vy'akarorero vya Murago umukozi atashinye kwivuga izina yabwiye Radio Space FM ku rucanco rwari rwarangiye mu bubiko ku munsi wa mbere igenekerezo ryandwi kuno kwezi kandi ko bitashoboka ko igikorwa cyo gucandaga kibandanya igihugu cy'u Buganda kimaze kuronka gushika kino gihe incanco 1964 zo mu bwoko bwa Covax zikorerwa mu Buhindi ayo makuru nyene amenyesha ko ico gihugu kidafise incanco zikwiye zo gucandaga ubwa kabiri abaronse urucanco rwa mbere bafise imyaka 50 n'irenga nkuko biri mu mugambi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gushika kino gihe ibiharuro by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu bangana n'90,000 bamaze gucandagwa haraheze iminsi ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryaratangaje ko ububiko bw'incanco zo mu mugambi Covax Ubuganda busanzwe bukuramwo incanco bwagabanutse ubushikiranganje bukaba bwiteze gucandaga abantu bangana n'imiliyoni 3 bageze mu zabukuru utwara umugambi wo gucandaga mu gihugu cy'u Buganda muganga Alfred Driwale yamenyesheje ko uwo mugambi ukeneye incanco zingana n'imiliyoni 2 kugira ushobore gucandaga abageze mu zabukuru ico gihugu catanguje urucanco rwa COVID-19 kuva ku genekerezo rya 10 Ntwarante urucanco rugira kabiri rukaba rwari rutegekanijwe gutangwa kuva ku genekerezo rya 5 Rusama haciye ikiringo c'amahinga 8 nkuko bitegekanijwe ku ncanco zo mu bwoko bwa AstraZeneca rukoreshwa mu gihugu cy'u Buganda
Ano makuru tuyabandanirize muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Umwaka urarangiye abadandaza bo mu ntara ya Ituri bataja kurangura ibidandazwa mu gihugu cha Uganda kubera ko batinya kwandura indwara ya COVID-19. Nkuko bavyivugira ngo biba ngombwa ko barungikira amafaranga abandi bantu basanzwe bari muri Uganda kugira babazanira ivyo bidandazwa. Imwe mu ngorane ngo bagira nuko ivyo bidandazwa bimaze gupakigwa mu makamyo manini manini rimwe na rimwe hashika igice cy'ibidandazwa biba byarungitswe Saha Kavira arongoye ihuriro ry'abakenyezi bikorera utwabo ari kuri micro ya Papi Kirongo
Umuntu yotanga nk'akarorero igihe arungitse amafaranga yo kugura amakaratono 8 y'amagi i Kampala umuntu agufasha ari ku rundi ruhande ashobora kuguhamagara akubwira ko akurungikiye ikarato 8 z'amagi igihe zishitse uzusanga ari amakarato 50 gusa umuhamagaye umusaba ko yokurungikira 30 zisigaye akwishura ko yakurungikiye izikwiye umushoferi wewe akubwira ko yarungikanye ikarato 50 magi gusa nayo ugerageje gukurikirana uraheba ugacika intege cyo gituma twebwe abatengezi tagikora neza ibyo n'ubutundu bwacu biracumbagira
mama inanguka Tukiri mu ntara ya Ituri imiryango y'abatwa iba mu karere ka Masamba ivuga ko yijukiye kugwanya COVID-19 babishikirije mu ruganda rwo guhimiriza rwatunganijwe n'urunani rw'abakenyezi b'abamenyesha makuru Union Congolaise des Femmes des Médias hakaba hari mu ndwi iheze mu gihe hariko hasoze gukwezi kwa hari wa gateka k'abakenyezi naho biruko abo batwa bo muri ako karere basaba ibikoresho bifasha mu kwikingira COVID-19 nk'amazi nibindi Jano Matope arongoye ikambi y'abatwa yitwa Pemba tumutege yomi asubirwamo na Jean-Marie Mayonga
Merci sana turabashimiye bivuye ku mutima mwebwe abakenyezi babamenyesha makuru kugakuru keza mwaje mutuzaniye ngaha mu kambi ya Pemba mwatwigishije ko dutegerezwa gukaraba n'amazi meza n'isabuni kugira twikingire COVID-19 twagira dusabe mu bidukundiye batware turonse amazi meza kubera amazi tunywa aracafu aho radutera n'indwara ivyo byofasha nk'igihe duhuriye mu kibanza kimwe kuza turibuka gukaraba
ngomenya ko urunani UKFM kwiyemeje gushigikira iyo miryango yabatwa gushika ubu mu ntara ya Ituri abantu barenga amajana 270 nibo bamaze gufatwa na COVID-19. Igihugu cy'u Rwanda cyarongereje icungerwa ry'impapuro zisabwa ku mipaka. Nko ku mupaka icyo gihugu gihana n'igihugu cya Congo aho benshi bita Corniche, aberekana igitabo cy'inzira passport hamwe na visa y'igihugu cy'u Rwanda nibo bonyene bemerewe kurengana. Abadandaza bato bato hamwe n'ingenzi ntibakira neza ibyo bikorwa. Ku bwabo ngo ibyo bikorwa bifite intumbero yo kugabanya uruja n'uruza be no kugabanya abandura COVID-19. Umwe muri bo atashimye kumenyekana yaganiriye na mugenzanje Nadine Kamire asigura ko izo ngingo zafashwa ataco zifana na COVID-19 kubera ko zari zihari imbere y'uko icyo kiza gishika muri ico gihugu. Ahamagarira nyabona abanyarwanda bose kudatega ubwoba n'ivyo bihuha ko nyabuna izo ngingo zafashwe na leta y'u Rwanda kuva itariki imwe ndamukiza 2020. Muri ico gihugu c'u Rwanda nyene abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kutirekerana mu bijanye no gukurikiza ingingo zifasha kwikingira kwandura umugera wa corona naho hakiriko haratangwa urucanjo. Nkuko umushikiranganje w'amagara y'abantu abivuga, gushika ubu mu ntara zepfo z'ico gihugu handura abantu bagera ku 170 ku munsi naho mu buseruko ibitigiri by'abandura bisa n'ivyagabanutse. Tubibutse ko muri ico gihugu abantu amajana 314 ari bamaze guhitanwa na COVID-19 na y'abantu barenga 222 bakaba baranduye uwo mugera.
Ubwo coronavirus irabaho koko? Ndavye uko abantu birengagize biriko birabaho duherere. Je nibaza ko iyo ngwara ari igihuha cy'abazungu.
Jewe nibaza ko coronavirus idashobora kwica umunyafurika kuko yaba yica. Asha, abanyafurika benshi bohaho neye.
Sha, naho abandi ari benshi ariko nabakize ni benshi.
Kubera iki mu ntara zo hagati mu gihugu usanga hari abandura coronavirus bake, byabisigura ko iyo ndwara yandukira abanyagisagara gusa? Icyo kibazo tucishugwa na Jean-Pierre Balinda, umuhinga mu magara y'abantu, akaba anajejwe ibitaro Shema biri Kanombe mu Rwanda.
Ingamba zo kwirinda COVID-19 ni zimwe hose, haba mu mugi cyangwa se hanze y'umugi. Izo ngamba rero uko zubahirizwa, iyo zubahirijwe mu mugi birumvikana ubwandu buragabanuka, yakubahirizwa mu cyaro bukagabanuka. Aho izo ngamba zitubahirijwe hose birashoboka ko ubwiyongere bw'ubwo bwandu bwihuta cyane, kuko ngira ngo ndetse no muri minsi namukurikira neza imibare, ahantu hari ikibazo cyane ni mu turere tw'icyaro ndetse n'imirenge yo mu cyaro, ndetse hari n'ashyizwe muri guma mu rugo. Kubera iki? Kubera uburyo bwo kubahiriza ingamba. Rero kwandura cyane kwirya virusi igihe biterwa n'uko abaturage bitwaye mu kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 ndetse n'izindi ngamba zose zigenda zihabwa na Minisiteri y'Ubuzima.
Inyishu ya muganga Jean-Pierre Balinda niyo irangije ano makuru. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateza yo mpino nimero igira 31. Intererano canke ikibazo cyose mufise kubijanye na runo ruganda murashobora kutwandikira mubicishije ku gasanduku kacu ko kubuhinga ngurukana bumenyi ariko redaction@afia.org canke naho mukaturungikira ubutumwa kuri WhatsApp ku nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 243 814 616 616. Isine bariko nije nari kuri mikro naho ubutaha.
Inambukizwa sana utaitambuaje uzaifu kikohozi utakupanda tatizo la kupumua. Ukiona hizi dalili kimbia hospitali tutajikinga.
Tunawe mikono na sabuni, tusiguse vitu na watu, tusiguse macho pua na kinywa, tufune katika kitepe na tutupe mbali.
Produit avec l'appui d'Internews grâce à USAID.